Mubandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiranire Washington DC. Ijwi rya Amerika risamiranira mu Burundi ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22, mu Rwanda naho ni kuri FM 104 n'ibice bitatu, no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Muri studio gatanu i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka, ikaze mu biganiro n'amakuru yo kuri no saha.
Abarundi bakoze jenoside mu Rwanda, ariko ntabwo hagaragaye ubushake bwa politiki ku ruhande rw'Uburundi kugira ngo dufashe gushyigikira abarundi bakoze jenoside, kandi ibyo ni byo bimaze iminsi.
Uyu ni umushikirizamanza mukuru mu Rwanda Jean Bosco Mutangana, avuga ko hari abarundi basize bakoze jenoside mu Rwanda, ariko ko leta y'u Burundi idafise ubushake bwa politike bwo kubarungika kugira ngo bacibwe imanza. Ni inkuru tubafitiye, mugume ku maradiyo yanyu. Mushikeza manza mukuru mu Rwanda Jean Bosco Mutangana tangaza ko Rwanda ruhangayikishijwe n'igitigiri kinini c'abarundi bakoze jenoside mu Rwanda gushika ubu bataraburanishwa. Hari mu kiganiro n'abamenyeshamakuru mugenzi wacu Asumta Kabuye Kigali mu Rwanda aratubwira ibindi.
Mbere y'igihumbi 1994 byari bigoye ko hari umuntu wo mu bwoko bw'abahutu cyangwa abatutsi bashobora gusangira nabo mu bwoko bw'abatwa. Nyuma ya jenoside moko mu Rwanda yavuyeho, ntiyongera gushyirwa mu byangombwa, ariko abasigajwe inyuma n'amateka bo bavuga ko kugeza ubu bagihura n'ivangura rishingiye ku bwoko, cyane cyane iyo bagiye kurushinga. Ubuhamya nahawe na Bwana Hategekimana Kariste, umwe mu bayobozi b'ishyirahamwe rishinzwe kwita ku bibazo by'abasigajwe inyuma n'amateka, ni ikimenyetso simusiba kwa moko nubwo yavuye mu byangombwa ariko kigaragara mu mitima ya benshi. Ni mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika ubwo nari nabasuye mu murenge wa Mugina mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo.
Muradutungaye nkuru siyo twabateguriye kibazo mu buhinga bw'ivyuma, ariko turagaruka ko inkuru yerekeye abarundi bagirizwa jenoside mu Rwanda mukanya. Tuje ku nkuru ikurikira. Ikibazo cy'umutekano muke mu nkambi ya Nduta gitumye abashikiranganji b'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania mu gisata cyabajejwe ibibazo by'impunzi bahindura umukuru w'inkambi, bahinduye chef de zone hamwe n'umukuru wa sungusungu. Biravugwa yuko ari mu mugambi wo gushaka gutorera amahoro muri iyo nkambi ya Nduta imaze iminsi ivugwamo abakozi ba nabi, abagizi ba nabi. Naho biruko biteye amakenga impunzi zaganiriye na mugenzi wacu James Jova.
Kira noneho rero ikintu kije kumunyura ibintu byose gituma abantu tweze b'impunzi twa tagira ubwoba, iri kugwa by'abarongozi bacu twatwizeye batuvugira. Aba barongozi twatwizeye cyane kuko twabatumye ibintu bagashika imbere, ariko noneho urabona byashitse batoya abandi bizigiye. Aba rero batoya bizigiye nta nkeka batoya bo bizigiye kugira abashobore kubafasha ku mugambi bateguye wo gusubira kugirana kuduhungura ku ngufu badusubize mu Burundi. Kandi twebwe twahunze akajagari cyangwa abantu ariko baratonda bari mu Burundi, mugabo ba bantu twahunga nibo bari ko baracha muri leta yatwakiriye kugira igirente bashobore bakunda umugambi wakurusuza mu Burundi.
Intuzi ngo babakoze ko sejyahe intuzi ntamburunaka nana muwana tudashaka kwiruka mu kongufu kumva z'umutekano kice dusanga nabo nitugiye gufana batwabuye nta dusubiye barinze bishira ha bategetsi ba bashasha. Aba bari bahari n'abantu dusanzwe twizeye badufasha ba muturi cyumvira kakumviriza none ko bashyize abandi badufasha iki bizogenda gute mbeze ibazo cyose twagiye dutura bizoshika. Niyo mpamvu tutagomba gupfa nk'abana b'inyoni.
Kandi rero navuga nti uko byagenda kose iyi leta ya Tanzania hamwe na UN turiko turaraba neza ukuntu twoba tubaye mu yinduta, biragaragara neza ko uko byaba bimeze tubaye nk'umupira kudu mpira uburi mu kibuga wale wese akinishwa gonze tateke ko narimo disire iteke ko rigenga impunzi rikingira impunzi rikurikizwa narimo. Tukovuga yuko rero iyi leta uko byogenda kose leta ya Tanzania hamwe na UN bo kwicara hamwe bakaraba iki kibazo kiraba impunzi uyu mutekano wacu nasigaye hoho. Ndabona ko ibibazo tugiye kuza imbere na kamara maza icambere babona nk'ubu bahinduye umukuru wewe kisungusungu mu ikambi yose baramuhinduye bamuhindura tambo nimo impunzi zizi, bahindura umukuru w'ikambi mu burongozi mukuru wa chef de zone bamuhindura tambo nimo garagara. Ibyo byose ni ibintu bituma tugira amahoro make mu mitima yacu bivanye n'uko atajura kijana hatatewe n'abambuzi kandi abambuzi bikitwa ko ari abantu bavuye mu gihugu cy'u Burundi bakaza kwitera mu ikambi mu kamba atandukanye haba mutenderi yinduta na nyarugusu
n'ukuri nka leta ya Tanzania nk'uko tubibona twebwe aho turi naho duherereye ko twe guhunga kwacu twahunze kutavuga rumwe abari ku butegetsi bikongera rikavana n'injyana ziba ziri mu miryango n'ibiki bivanye no mu umwe wese ahari tumaze guhunga tugashika Tanzania ntabwo rero twigeze tworoherezwa ku bibazo by'iwacu bya Messi yose twe turafashwe nabi twaragiye turaturi byumvira muri UN na umenga ntacyo badufasha ntitumenya rero kabisa turabona yuko n'uhungutse n'ababanyi benshi tubana bamaze guhunguka uko ashitseyo ntarara ntamara kabiri benshi barasubiye guhunga abatahunze barapfuye none kubera iki iyi foro tubona yo kudusanga ngaha bakadutera tukicwa tukibwa mubona tuzotera tujyahe tugiye kuba bande twebwe icyo twasaba ni kimwera bamwebwe nta mwebwe nk'uko muri ababyeyi mudufashe mudukure ngahantu ku mupaka kuba ku mupaka ntituvuga ngo turi Tanzania turi mu Burundi kuko umwe wahunga ni wawonda guma gusanga ngaha none umuntu leta ya Tanzania idufashe jiki ahakuru nka twebwe icyo ni gisaba cy'iwacu gerageza no kuri turasabye dutakamba nimba mubona bishoboka turasabye mugire icyo mudufashije nicyo mwakoze no kuri muzamukoze kandi ho twebwe impunzi tugiye gupfa nk'abana b'inyuma kuko ntitugiriye tujya n'iyo tupfa nukuri turasabye yuwe ni turasabye mudutabarize kuko urajya mu kadahumba ngugurura kandi bamwe usanga niba abandi bari kwa wa mugambi urade nk'ibyabaye ku mupaka ko bari baje kudutera ngaha benshi bagandaguwe none mumva tugiye kujya hehe banyakubaho kimbiro cyacu ni icyo mudufashe kabisa muzamukoze tuve ngaha mudukure ngaha kuko umuntu kujya mu Burundi cyo kimwe nta hafi zajya tubamukoze
amaraporo turayatanga ku ipolisi ariko ntacyo badufasha umuntu arashobora kwibwa saa tatu z'ijoro agatelefona aho baje kumutabara bakaza mu gitondo bukeye ni ibintu byatanguye kera cyane kandi twatanze amaraporo muga ntacyo bari kudufashamo ikintu rero dusaba mwebwe bagira neza yuwe ni mwe bayone mwatwakiriye ni muraye cyo mudufasha mudukuri hano hantu aha hantu ni hafi y'i Burundi amasaha atatu umuntu avuye i Burundi badushikira ngaha mu nkambi twarasabye turasaba twaratumye abo bategetsi bacu ariko barakura ariko icyizere cyaheze kuko niba barabakuye ibyo badushikiye imbere ntibizoshobora gukoreka twasaba rero turite mwebwe bo hejuru mwebwe muzi ubuzima bwacu cyangwa ubuzima bwa kiremwa muntu mutugwaneko nimba naho namwe atazi mushoboye nta kundi turapfuye turabapfanye kandi twari mu mimo yanyu twari tuzi yuko umuntu ari mu mimo yawe ntashobora kumererwa nabi ariko namwebwe sinzi yuko mubona ibiriko biraba kuko ni ibintu byatanguye kuva kera abantu kuva kera baragiriwe nabi abamama bacu bashiki bacu twakungumva abandi bicwa basohotse nyuma y'inkambi ariko kugeza n'iyi saha mwegumenga nta kintu kimwe muri abivuga ko ubu rero twebwe nk'abanyagihugu cyangwa abanya impunzi turabituye ubwa nyuma murayo cyo mudufasha ikintu dusaba murayo mudukure hano hantu nimba mubishoboye mudukure hano hantu cyangwa mudukure mu kino gihugu cyangwa mutwigize kuri mu kino gihugu kuko aha hantu twangiye impande y'u Burundi twaje duhunga bajya abantu twaje duhunga kandi aribo baturimwe turabasabye mugihe cyo mudufashije mudukure hano hantu nta byinshi dushobora kuvuga kuko agashavu ni keshi cyane ibintu biko biraba ngaha tugizwa ngo turi muri leta ya Tanzania nayo ntegire icyo bivuga ko umenga niri kwafasha abantu kutujya twituye mwebwe bo hejuru nimba ari cyo mudufashe mudukure hano hantu nkuko twabisabye n'ubwa mbere hose
tugarutse ku inkuru yo mu Rwanda aho umushigiza manza mukuru wa Rwanda Jean Bosco Mutagana hatangaza ko u Rwanda ruhangayikishijwe n'igitigiri kinini cy'abarundi basize bakoze genocide batariko bararungikwa mu Rwanda kugira ngo bacigwe imanza ni mugenzi wacu Asumta Kabuye atubwira ibindi kuri iyi nkuru
Ibigano byahuje abo bayobozi bombi byibanze hanini kuri gahunda izinzego zombi zihaye zo gukorera hamwe kugira ngo bazabashe gufata abakekwa bo gukora genocide bahungiye mu mahanga kugeza ubu bagishakishwa n'uru rukiko ku isonga harimo umunyemari Felicien Kabuga Major Protais Mpiranya wayoboraga umutwe warindaga Perezida Habyarimana na Auguste Bizimana wari Ministre w'ingabo iri tsinda ryashyizweho mu kwezi kwa 11 umwaka ushize kugeza ubu nta byinshi rirageraho usibye ko bavuga ko bakiri mu biganiro nyuma y'ibigano no byahuje umushinjacyaha mukuru Jean Bosco Mutangana na bwana Serge Bramerte uhagarariye ibiro by'umushinjacyaha mukuru w'ikigo rwasimbuye icyahoze ari urukiko mpanabyaha rwashyiriyeho u Rwanda rukorera Arusha umushinjacyaha w'u Rwanda Jean Bosco Mutangana yasubije ibibazo by'abanyamakuru binyuranye birimo icy'abarundi bakekwaho gukora genocide mu Rwanda bakaba barasubiye mu gihugu cyabo badahanwe umushinjacyaha w'u Rwanda buvuga ko bufite urutonde rw'abarundi bagera ku 600 bakekwaho gukora genocide kugeza ubu batarakurikira Ushindacyaha mukuru Jean Bosco Mutangana avuga ko bagerageje gukora urutonde rw'aba Barundi barushyikiriza leta y'u Burundi ariko kugeza ubu ntacyo Burundi bwakoze.
Dusaba Burundi bakoze cyose ariko ntabwo hagaragaye ubushake bwa politiki ku ruhande rw'Uburundi kugira ngo bufashe gukurikirana abarundi bakoze cyose kandi ibyo ngibyo bimaze iminsi barahari benshi cyane cyane mu gace ka za Gisagara nk'inyungu hariya ku mpaka n'u Burundi hari indege ya exploitation ariko nta election peace policy icyo ni ikibazo gishobora kuba n'ikibazo gishingiye ku muri political environment
muradutunga ikibazo mu buhinga bw'ivyuma. Reka tuje muri Kongo, inkuru yerekeye aho aba impunzi z'abarundi bari mu karere ka Kivu y'Epfo, abanyeshuri baho ishyirahamwe HCR igiye kubafashisha bourse, amafaranga yo kwiga muri kaminuza, ibicishije mu ishyirahamwe DAFI. Mugenzi wacu Vedaste Ngabura bitubwira.
Abanyeshuri biga imyuga ubukanishi, gusudira ndetse n'ububaji aho twabasanze muri santere yo mu Rusenda bari kwigira mu mazu atatu asakaje amashitingi. Bamwe bicaye ku dutebe bakunze kwita udusonga bugari, abandi nabo bicaye ku biti by'imbaho. Nta mwambaro w'ishuri bafite, abarimu bari kwandika ku bibaho by'imbaho. Kimwe mu bibazo batugaragarije abo banyeshuri biga imyuga ni ubukene bw'ibikoresho bifashisha mu myigire yabo.
Dufite ikibazo cy'aho twigira hameze nabi, hari insecurity bo ntabwo hubakitse neza kandi turi impande y'ububare, impande y'isoko. Urumva abantu baguma bahaca urujya n'uruza, bigatuma natwe dusamata ari bufata ibyigwa neza ubwo ko batugeranja cyane. Bo turafise ikibazo cy'ibikoresho kuba turiko turiga teori ariko ata pratique turiko turakora. Mu byo twasaba yuko batuzanira ibikoresho ndetse tukanakora na pratique, kuko ni nayo ikenewe cyane gusumba ibindi byose, ni nayo mbona yo tugira ikimaze gusumba. Bo turi kwiga mekanike ariko gushika ubu ngubu nta modoka tubona twigira ko, nta byo kunyonga, nibyo byose ntabyo dufita, ndetse n'ibikoresho dusanzwe twakoresha mu byo gusambura amamoteri n'ibindi, ibyo byose ngivyo nta kintu na kimwe dufita. Bari kubitwigisha en teori.
Je ngaho ku ishuri turafite ibibazo byinshi, kuko impunzu zacu nta n'impunzu dufise, urumva turi impunzi. Bisaba ko baduha impunzu z'akazi bakaduha n'uturato dukorana mu magaraji. Urumva ntituzoza twambara impunzu uno munsi, ejo tutahe icafuye ntituzoronka iyindi twambare.
Ku bwa Salvatore arimo barimu bigisha abanyeshuri biga imyuga, nawe ashimangira ko iki kibazo cy'ubukene bw'ibikoresho byifashishwa ku biga imyuga gihari muri iyi nkambi yo mu Rusenda, ariko ishyirahamwe rya DRA rikaba rimaze kugura ibi bikoresho bijyanye n'imyuga ryatangije muri iyi nkambi yo mu Rusenda.
Ndi umwarimu nangaje na ADRA listeni na ase kugira ngo tuforume abarifije, kubera uca usanga hari amagize ingorane nyinshi mu gihugu cy'u Burundi bijyanye n'iby'intambara. Benshi ntibabashije kwiga, abandi nabo barize, mugabo bagereyo batize baca baraba ko babona umengo nta kazi bafise bakora mu nkambi, kubera birirwe bazunguruka, abandi bayerera, abandi bikaviramo n'ubusuma. Acyo gituma bavuze ati mbo tuforome ibintu by'amamete, acyo gituma tugure centre de formation ADRA mu nkambi kugira ngo tuforome sudaje, miniseri na mekaniki. Batubwiye ko ibikoresho byari bimaze gushika ibaraka barabiguze, biri barakumva bategereje kuzobizana muri semaine prochaine.
Bamwe muri abo banyeshuri batagize amahirwe yo kurangiza amashuri yisumbuye bari mu buhungiro muri inkambi yo mu Rusenda iri mu majyepfo y'umujyi wa Uvira, bamvuga yuko bahisemo gukurikirana imyuga kugira ngo bazakemure bimwe mu bibazo bahura nabyo muri iyi nkambi. Gira neza Fabrice yiga umwuga wo gusudira.
Je nahise mu bintu bya sudire kubera yuko ibyo cyangwa njye nzokora imiryango y'ivyuma cyangwa amadirishya y'ivyuma bivanye no kungene aya maonje azaba ari karubakira abantu, nanjye usanga banyangirije abantu bati ingo abana mwafurumwe na ADRA kugira ngo mukore imiryango y'abafite y'ivyuma.
Hatunga Imana Ismael nawe yiga umwuga w'ubukanishi.
Tuba twiga mekanike dufite icyizere ko ejo dushobora kuzomenya tukazofasha umuryango wacu, natwe tukagira uko twitunga.
Ishyirahamwe rya DRA ryatangije amashuri y'imyuga kuri abo banyeshuri 200 muri gahunda yo gufasha impunzi z'abarundi kwigira, dore ko iri shyirahamwe rimaze umwaka ryigisha rigatanga n'ibikoresho ku mashyirahamwe y'abahinzi, abacuruzi, abarobyi ndetse n'abadozi bari muri iyi nkambi yo mu Rusenda. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi ry'Amerika mu Rusenda mu ntara y'Ikivu Amajyepfo.
Banywanyi b'ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwave,
kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika. Kuva leta y'Uburundi hinjiye ivyandiko vyahora ku ntatemwa y'injungu y'Uburundi yaharaniye kwikukira kw'igihugu, Rudoviko Rwagasore, intara zimwe zimwe zo mu Burundi nazo nyene zatanguye guhindura ico civugo c'Uburundi. Ivyandiko biri kuri iyo ntatemwa muri iki gihe ni Imana umwami Uburundi, mu gihe iyo ntatemwa yari sanzwe yanditse ko ubumwe ibikorwa amajambere. Amajambo gushika ubu ari nayo mwibwirizwa shingiro y'Uburundi ntabonwa ni iyo ngingo ikaba itabonwa ko kimwe na bamwe bamwe mu kiganiro muri sanga cha ricuye umunsi. Mukanya gaheze mugenzi wacu Fadek Nkundikije yaganiriye n'abatumire biwe Claude Karegwa Ndenzako, umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, hamwe na Phenias Nigaba, umuvugizi w'umugambwe Sahwanya Frodebu, hamwe na Idelfonse Rugema ari mu muryango w'abaganwa. Claude Karegwa Ndenzako aratangura avuga ku ntumbero y'ivyo byandiko.
Nashaka mumenyeshe umunyeshuri ariko aratwumviriza yuko atangiye ngo irigere ifatwa yo guhindura icivugo cy'u Burundi. Icivugo cy'u Burundi kiracari ca kindi abarundi bose bazi ca kindi canditswe mu bibwa shingiro kivuga ngo ubumwe ibikorwa amajambere. Ariko umukuru w'igihugu amaze kubisabwa n'abarundi hirya no hino mu gihugu cyose aho yaciye yuko amateka y'igihugu yo kubahirizwa, yarafashe ingingo yuko ibyari byanditswe ku ntatemwa y'umuganwa Rudoviko Rwagasore ariwe yahabuje nayo kwikukira cy'u Burundi y'u Burundi ibyo bikaba murazi yuko yagandaguwe mu gihe hatwara umwami hari ku ntwaro ya cami. Ibyanditsweho byari biranga intwaro ya cami, abarundi basabye ko byosubizwaho kuko intatemwa n'ikintu kizira kikazirizwa cyuwo bagisonerwa n'icyo n'imigenzo y'abarundi. N'iyo igitungwa kigiye kurisha mu ntatemwa nka bakigarura barenza cyune kikigarura naho hamera igisaka kamera ibyatsi, nta n'umwe yarafite uburenganzira bwo gutema icyo gisaka n'ibyatsi kuko koko yitwa intatemwa. Umukuru w'igihugu rero kwabaye gushyira mu ngiro ibyifuzo by'abarundi, kandi urumva ko ari ingingo nziza ihwanye n'agateka kazi na muntu ihwanye n'imico n'imigenzo by'abarundi.
Muriko muvuga rero ko icyo kivugo kizakwiragira mu ntara zose z'Uburundi.
Nta tegeko ryatanzwe, urabona amadiminisi mukuru w'igihugu atunganya inyigisho zifasha abarundi kuzirikana igihugu cyabo kugira ngo banywane nacyo buzure nacyo kugira ngo barundi bamenye uwo nguhuma n'udahuma abarundi bamenye koko icyo bategereza gukora nk'abarundi. Izo nyigisho rero zirabakabura bagahinduka, ziko zirahindura abantu, barahinduka mu byumviro, barahinduka mu mvugo, barahinduka mu ngiro. Niho rero ubona mu ntara ntibavugana ntibasezerana, uyu munsi bakavuga bati hari ibintu byiza twatakaje byaranga basoko na basokuruza y'icivugo Imana umwami Burundi. Ugasanga umuntu yacanditse ku nzu yiwe, umuntu yacanditse ku modoka yiwe, umuntu yagitwaye ku cibutso kiri mu ntara atari mu ikomine. Ibyo ntateko ryatanzwe navuga yuko ari inkurikizi zo kumva ibuzimu abarundi bakajibura.
Hariho abantu benshi bibaza muri iki gihe ko icyo cifuzo ivyo vyifuzo mvuga ko ari vy'abanyagihugu bishobora kuvamwo ibindi bintu canke bihishije ibindi bintu, hashobora kuba hari abantu bifuza ko intwaro za cami zogaruka. Ayo majambo muyavuga ko iki?
Abavuga yuko hariho ibyinyegeje muri ivyo vyo guhindura icivugo canditse ku vyibutso bimwe bimwe. Nibaza yuko atawe vyotangaza iyo umuntu agomba kugutuka na gutorera nuko ntazi ibyo bavuga ugabo ko ho hari abarundi bifuza ko intwaro ya cami igaruka, nabyo ni bisanzwe cyane ko iyo ntwaro nta kibi ego byose byakoze mu gihugu n'ibyari byiza mugabo uraje iza barundi twabayemo inyuma yayo ukaraba makuba burundi bwabaye n'inyuma yayo nitwo mugabo ukiye ntwaro yarindi abayipfuza rero baratitse igituma bayikunda kandi nta kari kayo mu burenganzira bwabo
nawe mu shenhahe ni seniase nigaba ihindurwa y'icibutso eka cyivugo cy'u Burundi kuntatemwa mu bivuga kwiki icyo cyivugo gihinduwe mu ntazo Burundi mwebwe mu byakira gute
ego murakoze ubwa mbere iryo hinduka riba uko rikuriraba byateye amakenga mugamo sanya fode gutubona ko byuteye amakenga kubera ko igihugu cy'u Burundi ni igihugu cyubakiye ku mategeko hariho rero ibwirizwa nshingiro mu ngingo yayo ya 11 biravuga ko igihugu kivugo cy'igihugu cy'u Burundi ari ubumwe ibikogwa amajambere ibyo rero nta muntu numwe afise uburenganzira bwo kufuta ahantu byanditswe umuntu yo kwivuga uburenganzira bwo kufuta ahantu byanditswe abajejwe ubutungane bateza ko bamaze kumufata bakamubaza igituma afuse icivugo cy'igihugu kuko icivugo cy'igihugu ni ikintu gihambaye kiri ku mafaranga kiri ku mpapuro z'igihugu zikomeye na hariya muze barabe no kumva ati bageze umutekano byerekana ko ari Burundi kigo cy'u Burundi biriko umva rero umuntu yo afuta icyo kivugo cy'igihugu atara barundi bamubwiye ati bagihinduye naho mu kugihindura birafite aho bica bica mu matora cyanke bigaca mu amatora agizwe n'abanyagihugu cyanke abaserukira abanyagihugu
kubwanyu rero
bitaba
abahinduye kubwanyu abahinduye ibyandiko biri ku ntatemwa y'umuganwa Ludoviko rwa Gasore bakwiye kurengukishwa imbere y'ubutungane
twitwebwe ubutungane bwateza kubabaza igituma bafuta icivugo cy'igihugu cyacu kuko rwa Gasore twese turamwemera n'icungu y'u Burundi umuntu yamaze kuba incungu y'u Burundi ahubwo byari kuba byiza hagiye ko icivugo cy'igihugu kuko yiguze igihugu cy'u Burundi
mushya ntahe Elias cyo icyo n'ikibazo twaba tugaruka ko ariko ngomba twanze duhe ijambo mushya ntahe Defense Rugema nawe nyene tubwire ukuntu yakiriye ihindurwa byanditse ku ntatemwa y'umuganwa Ludoviko rwa Gasore Defense ije mwavyakiriye gute mwebwe
Egume murakoze kumpa ijambo ikintu nagomba kubanza gushikiriza abarundi turakunda kwibagira ibyiza byakozwe ku ntwaro y'ubwami tukabyibagizwa n'umuzo w'intwaro ya Repubulika uno munsi nagira nimusa abarundi yuko itariki zitandatu z'ukwezi kwa gatandatu 1993 habaye amasezerano hagati y'umwami mwezi Gisabo n'Abadagi mbizongera twava tubisubira ko hanyuma uno munsi rero twibuka imyaka 116 iheze habaye amasezerano hazo rero mbira twobigaruka ko hanyuma mu kugiranisha ikibazo cyanyu naco ibi bintu jewe ndi mu Barundi ba mbere basemereye kuva kera tusaba yuko izari zanditswe kunatemwa y'umuganwa Ludoviko wa Gasore bizosubira bakabisubiza ku maguru masha kuko mu kubikura ko babikuye ari uko hahindutse intwaro ibyo nabyo bikaba byerekana neza yuko hariho ikintu cerekana neza yuko ibintu byose bijanye n'inkoro y'ubwami byagomba gufutwa hanyuma tukavuga neza ko icivugo
abavuga ko
Imana umwami u Burundi byari ko kunatemwa y'umuganwa Ludoviko rwa Gasore byakuwe ko ari uko intwaro y'ubwami itembagajwe
abavuga none ko ico civugo cari cy'umugambwe mu ntango mu babwira iki bavuga ko bakeneye icivugo cy'igihugu
ivyo sivyo na gato kuko iyo kibari icivugo cy'umugambwe murazi yuko umwami hari hashizweho intwaro y'ubwami ishingiye ku ibwirizwa nshingiro une monarchie constitutionnelle hanyuma iyo ntwaro nayo murazi yuko umwami mwambutsa niba yari hejuru ntiyari kwemera yuko intwaro y'umugambwe icivugo cy'umugambwe aricyo gikoreshwa
tubibutse inshuti mwese ko muri kumara bandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Desire muri neza muri higa Desire
Bujumbura.
Kandi kazina ninde?
Mukundwa.
Mukundwa, murafite ikibazo, murafite cyumviro? Duga kujamu?
Yego. Nagomba manze mbaze umuvugizi w'igihugu. Eda babona gute ko atangwa na bishobora gutera mu gihe icyo kivugo kije hariho ikirego cyegeza amatora. Nkubona ushobora gusanga bifite isano n'amatora. Umbi na mirongo ibiri. Hanyuma kandi nkiri kuri we nyene mu myaka cumi n'itanu igira irangire muga Musembe Dedede ushinzwe amatora ibihumbi na gatanu cumi na cumi na gatanu hoba hari havuze iki kugira ngo barabe ko nimba ibyaranze intwaro ya cami yogaruka mbega aho intwaro ya cami mu Burundi ko kahise katubwira ko Uburundi bwaba bwatanguwe n'intwaro ya cami mu gihumbi kimwe n'amajana ane kuduga ibyaranze intwaro ya cami no muti twoshimangira byiza byaba byaranzwe ku mwami imbe mbega aho ko batubwira muri kahise ko hageze umuganuro haba amabi menshi burya yoranga intwaro ya cami igarutse mu Burundi byoguma bihari ibyo by'umuganuro n'ibindi bigafunga bikabaho burya byari bitunganije kiriya gihe hanyuma abo nabo bandi nabo nyene bobo babibona gute mu gihe byoramuka bigarutse bona bishobora kungura iki gihugu
nikaba kwishyuriye abashinganizi batumiye bakoze Desire Mukundwa reka dutangure ku mushenahe Karirwa Claude Karirwa ndenza ko
urakoze nashaka bwa mbere hoho na icyo no kwita intangamarara ngaruke gatoyi kubyo Phineas yavuze umukuru w'igihugu ariko ararimisha inyigisho zidasanzwe hari ijambo akunda gukoresha riva mu ijambo ry'Imana abona ko akundana Imana cyane akabantu banje yishwe no kutamenya abarundi koko mu bintu tugwaye bitugoye hariho kutamenya uko kuvuga yuko icivugo Imana umwami Uburundi ari cyayipona no kutamenya cyane icyo civugo Imana umwami Uburundi cyazanye n'umwami yitwa Ntare Rushatsi cambara ntama we yatanguje ubwami bw'Uburundi hari mu kinjana cya 14 umugambo w'adasigana yipona wavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itanu n'indwi n'umunani byumvikana neza yuko rero uwo mukingana cya mirongo ibiri nayo icivugo caje mu kingana cya 14 none wumvaga yemwe umugabo w'umusikana yipona icyo civugo wakizanye gute ahubwo icivugo cyayipona ni icyo nyene umwihariko w'amajyambere cyavuye gikoreshwa n'intwaro ya repubulika yahavuye mbere y'intwaro y'umugambwe umwe w'adasigana yipona igakumira iyindi migambwe ibyo rero abarundi babimenye na Phineas ategereza kubimenya kuko umunyapolitiki nk'uwo hari ibyo arategereza kwirengagiza
Desire Mukundwa yabaje kandi abandi bashinganye turi kumwe ati mbega mu gihe izo icyo cibutso icyo cibwo cyo hinduka byo kungura iki Burundi reka dutangure kuri mwebwe mu shyanaye defense rwe
jewe ahubwo ngaha nagira mbanze mbonereho gushimira leta y'ubu leta itwara ibyo by'uko hoba hari icyo nta na kimwe tubona yuko bishobora kubonona kuko nk'uko benshi bagiye barabivuga bavuze yuko icivugo kiri mu ibwirizwa shingiro ibyo turabizi niko bimeze ariko nibaza yuko ibyahindutse ku ntatemwe mu ganuro duvuga wa gasore ataho bihuriye n'ibiri mu bwirizwa shingiro
kandi gatoye cyane rwose mushyira na Phineas Nigaba babajije Desire Mukundwa yabajije ikintu guhindura icivugo cy'u Burundi ikintu byo kungura Burundi mu kanya gato nibaza ko icyo kibazo mwa sana bagishikirije duga ku ijambo mu kanya gato cyane
mu bisanzwe uri kurumviriza mushinga nawe Karirwa aravuga ikintu n'igihushane cyacu aravuga ngo gushyira ku ntatemwa nta ngorane no gushyira ku mazu ngo gushyira ku mamodoka ngo gushyira ku bindi bintu byose ngo nta kibazo mbega uwo muntu woba mubaha gute ufashe icyo kintu washyize ku ntatemwa yiwe ugashyira ku modoka ugashyira ku nzu ibyo biba biri kubirasigura iki
abo rero barabatumira bamugenzi wacu Fadeke Nkundikije ku kibazo cy'imvugo imvugo zerekeye igihugu cy'u Burundi aho bamwe batazibona kumwe ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha muri studio gatanu mwari muri kumwe na Henry Tangishaka tubibutse ko icyo kiganiro mushobora kukironka kuri site ya internet mu bunini bwacu kimara isaha ni adresi yacu ni wezi tatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com mwari muri kumwe na Henry Tangishaka ndabashimiye.